Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza iganiro ryaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho ni saha 11 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Juti mwese muduteze amatwi mwamte neza mukumwe na Frederic Nkundikije ateramije iganiro ryo munsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Ni umwanya tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe nanjye Edi Rwema. Abagize akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye bazajya mu Burundi mu cyumweru gitaha. Biteganyijwe ko izo ntumwa zizaba ziyobowe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Samantha Power n'uw'Ubufaransa François Delattre. Izo ntumwa zizagirana ibiganiro na Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi n'abahagarariye imiryango ya sosiyete sivile. Hagati aho, Al Hussein, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yongeye kwamagana bikomeye imvururu zikomeje mu gihugu cy'u Burundi, maze yemeza ko nta gikozwe icyo gihugu kizahinduka ikitagendera ku mategeko. Ibibazo mu Burundi byatangiye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yatangazaga ko aziyamamariza kongera kuyobora u Burundi. Icyo cyemezo cya Perezida Nkurunziza nicyo cyabaye imbarutso y'imyigaragambyo n'umutekano muke birangwa mu gihugu. Kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Gitega, urukiko rwahanishije abajenerali bane baregwa gushaka guhirika ubutegetsi igifungo cya burundu. Itangazo ryasohowe na Bwana Zaid kuri uyu wa gatanu rivuga ko hari ibimenyetso bifatika byerekana ko ibibazo mu Burundi bikomeje kugenda bifata intera y'ubwoko. Yagarutse ku gitero cyo ku itariki ya 11 z'ukwezi gushize, maze avuga ko abagize inzego z'umutekano binjiye mu mazu y'abantu banafata abagore ku ngufu. Zaid yakomeje avuga ko bafite amashusho yafashwe na satellite agaragaza guhamba ikivunge kw'abantu bari bamaze kwicwa n'inzego z'umutekano. Tariki ya 12 z'ukwezi gushize, umuvugizi w'ingabo w'u Burundi yabwiye itangazamakuru ko hishwe abantu 87 bari bagabye ibitero ku bigo bitatu bya gisirikare. Abagize inzego z'umutekano muri Burkina Faso bakomeje guhangana n'intagondwa za Kiyisilamu zigaruriye imwe mu mahoteli akomeye ari mu murwa mukuru wa Gadugu. Biravugwa ko abantu 20 bamaze gupfa, abandi 15 bakomeretse bikomeye. Umwe mu bayobozi bashinzwe umutekano yavuze ko bakomeje guhangana n'izo ntagondwa mu rwego rwo kugerageza kubohora iyo hoteli. Uwo muyobozi yavuze ko batarashobora kumenya umubare w'ibyo byihebe, ibyo ngo bikaba biri mu byakomeje kugora akazi ko kubohora abafashwe bugwate. Umutwe wa Al-Qaeda ushamikiye kuri OAKIM wamaze gutangaza ko ari uwagabye icyo gitero. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yatangaje ko ingabo za Amerika ku mugabane wa Afrika zikomeje gukurikirana hafi uko ibintu byifashe muri Burkina Faso. Naho John Kirby, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye icyo gitero. Yongeye ko ambasaderi ya Amerika ikomeje igikorwa cyo kubarura umubare w'Abanyamerika bari muri Burkina Faso. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratangaza ko icyuka kibi gikomeje kugaragara mu mitegurire y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bugande ateganyijwe mu kwezi gutaha, ko kandi ibintu bikomeza birushaho kumera nabi. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya hano muri Amerika rivuga ko inzego z'umutekano zikomeje gukoresha ingufu z'ikirenga ndetse zikanabangamira ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abatavuga rumwe na leta, gushyira iterabwoba no gufunga abanyamakuru. Ibyo byose ngo bituma habaho urwikekwe ko ayo matora atazatunganywa mu buryo bubereye bose. Iryo tangazo ryasabye abiyamamaza kwirinda gukoresha imvugo zikarishe ngo kuko zishobora kuba imbarutso y'imvururu n'urugomo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe kandi n'izimira ry'umukozi w'umwe mu batavuga rumwe na leta witwa Christophe Aine, kugeza ubu waburiwe irengero. Amerika yahamagariye abagize guverinoma, sosiyete sivile n'amashyaka ya politiki guharanira ko amatora akorwa mu mahoro no mu mutuzo. Yasabye leta kureka abaturage bayo bagakurikira ibijyanye n'amatora bisanzuye. Naho muri Korea ya Ruguru haravugwa amakuru y'umwe mu bayobozi bakuru wongeye kuboneka nyuma y'igihe kinini atagaragara mu ruhame. Ibiro ntara makuru bya Korea byatangaje kuri wa gatanu ko Cho Ryong-hae wari umuntu wa hafi cyane wa Kim Jong yabonetse.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikirije makuru Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi.
Kira.
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 Kira, nikiganiro cy'urwaruka zerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Uguheba urumogi biragira ingaruka nziza ku magara y'abantu. Inodec igisata cha ONU citaho kugwanya ibiyayuramutwe hamwe n'ubwicanyi cemeza ko waruheze ashobora gutunganya imigambi ya kazoza kiwe. Muri rusangi abantu bidziziwe n'urumogi nivyoroshe ko baruheba burundu. Imvo nyamukuru nuko akenshi ubuzima buba bwaratumye barufata butaba bumeze neza, hamwe nuko mu kibano baguma babonwa nk'imbura kimazi. Ivyo bituma bataronka gihanura nkuko bivugwa n'ishirahamwe ry'abavyeyi bishinze kugwanya ibiyayuramutwe byo mu Bufaransa. Ibice bitatu n'ivy'icumi bitanu kwijana vy'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 25 ntiruhuta rushira mu ngiro impanuro ruhawe zo kwitandukanya n'ibituma ruyayuka umutwe. Iyo ikaba inkurikizi yuko ababa ibihumbi amajana abiri bama bapfuye uko umwaka utashe bitewe n'ubusazi bufatiye kwiyonone kara ry'ubwonko, nk'uko abahinga mu bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe bo mu gihugu cya Togo bavyemeza. Ugukurikirana indero y'ibibondo bataraja mu nzira yo gufata urumogi kuracara inyuma na cane cane mu bihugu byo musi ya Sahara. Abavyeyi bibanda mu kwirigwa barondera ico rirenza niba bakimenya inyifato y'abana, nk'uko UNICEF ishami rya ONU ryitaho ibibondo ku isi ryabishyize habona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2012. Muri rusange injyane zitavanako zama mu bihugu byo muri Afrika zituma uguhagarika uruja n'uruza rw'urumogi kutoroha, ukaba nkako abantu benshi barufata mu kwiyobagiza ubukene, ubushomeri bubahanze mu buzima bwa misi yose, nk'uko UNESCO ishami rya ONU ryitaho indero mu mashure ryabishyize habona mwaka w'ibihumbi bibiri na 2013. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi, turabira hamwe ibijanye no guheba urumogi. Kuri mikro muri kumwe na jewe Ala Eve Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifato abanywa urumogi bogira kugira baruhebe. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Musanzwe kuri jembo nayo ko nk'abavyeyi canke abarezi bo bahafi ugwaruka kugira ngo ntirinwe urumogi.
Ufoko haba ibigo bifasha abanyuru mugi kugire babihebe bakabishiraho mu Burundi.
Umaze kwemenya uko umwana wawe anyura umogi ntiwamukarira ngo umukankamire, wamufasha buke buke akabivamwa ukamwereka ingaruka mbi bishobora kumuzanira ko atakazoza karimu utamukankamiye kandi utamuriye umutima.
Ni vyiza yuko babegera umwanje ndamufise tuvukana vraiment no mwegera nkaza ndamwereka ivyiza nibi kuko umengo ntabwo abafise ubwenge butumbereye hama nkaza ndamusengera.
Nuko no saba abavyeyi bakaza bayamubuza cyane kwaje mu marigara muri uwo mwanya wo kuja mu irigara bagafuma bamutwara nko muri natation canke kuraba ibindi bintu bituma atagenda kugira ivyimbe vyo kuja mu marigara.
Ubwa mbere na mbere nuko leta yogenda ahantu hose abantu bose bari mu rumogi bo biheba burundu igashiraho amategeko abagwanya, hanyuma bakaraba uruja n'uruza rw'imbibe kubidanazwa byinjira n'ibisohoka, kubera ko turamaze kubona yuko hari urumogi ushobora kuva hanze rukaze no gusumba uruba ruri mu gihugu.
Ivyigwa vyarerekanye ko ibiyayuramutwe vyonona ubwonko bw'umuntu. Aha twovuga nko kwibagira cane hamwe no kutamenya gutora inyishu yihuta ku ngorane ahura nazo nkuko OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi ribivuga mu gihe abavyeyi babonye ku mwana atanguye kugira ibimenyetso bijanye no kurengegwa n'ibiyayura mutwe bo kwihutira kumukurikirana ishira hamwe ry'abavyeyi bishinze kugwanya ibiyayura mutwe ryo mu Faransa rihanura gutohoza imico y'abagenzi bagendana n'ibikogwa birigwamo ukwiyegereza no kugira umugenzi abushitse kurashobora gufasha umuntu amaze kwizizigwa no gufata ibiyayura mutwe kubiheba ukwihangana hamwe n'ubwitonzi ni ngombwa ku muntu ariko araganira n'unywa urumogi nkuko bihanurwa n'ishirahamwe ry'abavyeyi bishinze kugwanya ibiyayura mutwe byo mu gihugu cy'u Burundi iyindi impanuro itangwa nuko umuntu yahagaritse urumogi yo kwirinda gusubira gushira umwitwarariko wose kuvya tumye arufata ubwa mbere duha kanya mugenzanje Haisa Liliane inamahoro aduha umwidondoro w'umuyabaga Louis Marie Ndorimana yashoboye guheba urumogi inyuma y'imyaka 22 arufata
Ndorimana Louis Marie ndabaramukije
ndabaramukije nanje
umwidondoro wanyu
nitwa Ndorimana Louis Marie nkaba mfise imyaka 51 nize amashuri y'ubuforomo
nigiki catumye mufata ibiyayura mutwe
nagize abagenzi babinywa hanyuma nanje ndabigerageza nca ntangura kubinywa gutyo
ngo tubwire ubwoko bw'ibiyayura mutwe mwafata
natanguye mfata bijya vyatsi basogota bisanzwe bita urumogi hama mu nyuma mpura n'abagenzi nyene twahora dusangira urumogi batangura kunywa iyo bidabwenge citwa heroine nanje ndakinywa gutyo
mwabikurahe
mu ma quartier za bwiza za buyenzi
mbega wowe warumva binezerewe uri kurabinywa
ukibitangura birakuryohera ariko mu nyuma harageraho utakibasha kubihagarika kuko bisigara bimeze nk'umuti wawe isigara ari nk'igitoro
nta kibazo vya gutera mu bijanye n'amagara yawe
nkanje singishobora gufata ikintu ku mutwe ngo ndagifixe niho mbonera yuko vyakoze mu bwongo bwanje nari mu kinyo w'umupira na kina basket na kina football harama ama performance utabugishobora kugira
warunwa ku rugero ugwaye
nkanje nari maze kugera kuri consommation nini ya nyuma y'imyaka nka 10 nari maze ku consommer dufate 1 gram par jour ni kuvuga nk'ibihumbi 40-50 ku munsi
byacha bigenda gute kugira uronke ayo mahera
ni menshi cyane kandi ntibiba byoroshye kuyaronka nk'umuntu ataba anakora ucukoresha uburyo bwawe mu kugira uyaronke uriba urabesha
mu mibano nabo mu muryango vyari bimeze
gute ntibakwirukana wowe wenyine urabahunga ucuje kubana nabo musangira ibyo bintu
wewe vyari bimeze gute wewe wifatiye kwa karuriro kiwawe
naba mubi narubuze niho naba danger kuko nta kintu cyashobora kumpagarika kugira ndaruronke
mbe none kubu waruhagaritse ntucubura amahoro
Imana yangiriye ubuntu kuko hariho benshi twatanguranye kurunywa bapfuye kubera nyene umubiri wararushe umuntu iyo yarubuze aragira ibimenyetso bitari byiza nko kuruka no guhitwa kudahwa hanyuma hagaca haziramwo rero nakijya kintu cyo kubura akayabagu urumva umubiri uraba détruit haraha abantu bagiye bapfa babagenzi twabisangiye benshi cyane ego
nigiki catumye uheba kunyora umogi
nari nabuze heroine nja mu buryo bwo kuyirondera ninjira ahantu ndahiba an ordinateur baramfata nivye aca baramfunga nca nja gufungwa mu mpimba ndabura bijya bintu kugira ndonke nibura itiro ntangura kugufata inzoga zikaze le whisky la ya massage ya 40% nkacanshira ko ibinini bijya binini by'amasomnifère nkacanshira ko ni nurumogi rujya guvyatsi kugira ndabe yuko nogeraho heroine yaho ringeza nasa nabi inzoga zaranyishe abantu banye tumusazi aho niho inguvu zo kubireka zaje bukeye bwaho nazindutse nja gusenga sinarinzi ivyo gusenga kuvuwa umunsi nacempe binzoga mpemburumogi mpeba nivyo vyose vyahora bituma nshobora kuronka itiro
wasa gute wari umeze gute
nari nonze cane nari ncafuye nari naratakaje ibiro vyinshi nari mfise nka 35 kilo gutyo
kuva aho ruhagarikiye nigiki cahindutse mu magara yawe
nariyongerereye ibiro sigaye meze neza sigaye niyumvira neza ukutizegwa vyari vyaragiye bikwera ivyo bintu nanywa imana yagiye bigarura ubu abantu baranyizera narasubiye mu muryango abagenzi unye barasubiye kunyizera inguvu zigenda ziyongera ndagira sport ubunda shobora kuganira n'umuntu nka sutena ivyumviro hama na memoire ikwiragaruka
ho bari izindi nzira wari waragerageje kugira uhebugo rumogi
nararira nararirira imana ati ibi bintu vraiment nukuri ndashaka kubihagarika
Louis Marie nigiki wakoze utazibagira kubera ubwo rumogi
narabayeho ubuzima bwo myaka 20 ndarubamwo ndumusuma hamwe umuntu akubona agahisha utwiwe ndi umwana wo nga mu muji ico kintu n'ikintu ntazofa nibagiye
nigiki wanka nigiki kunda mu buzima
sigaye nkunda abantu urazi iyo maze imyaka myinshi ubayeho mu biyovya bwenge urateba ugatakaza ubuntu ubundagerageza gufasha abandi ico nanka ndanka urumogi rwa heroine n'umutima wanje wose
ki uhanura abariko baratwumviriza bari muri iyo ngeso gufata urumogi
ndabinginze babireke bakurikira imana kuko imana niyo ishobora kugarura ivyo umuntu yagiye atakaza muri iyo myaka yose yo barabinyoye hanyuma imijyango ifise abana banywa ivyo bintu ndabinginze bagume babiyegereje ntibabatererane kuko mu gihe akiriho haba hakiriho ivyizigiro agasubira kuba umuntu
Nigiki ukora kugira ntusubire kushaka kunywa kandi ugo rumogi
Kubwanje ndasenga
Ndore Imana Louis Marie ndagushimiye
Yego
Igwizwa gibigo vyitaho abantu bafata ibiyayura mutwe riratuma magara yabo arokoka ibice 60% vyabo vyarigiriye inama yo kuruheba Burundi kubw'inyigisho zatanzwe n'ikigo citaho abafata ibiyayura mutwe CEPIAD co mu gihugu ca Senegal nkuko tubisanga mu kinyamakuru Rewimi akaburungu kome abajejwe intwaro bokorana n'abanyagihugu mu gutuza igurirana ry'urumogi mu gwaruka ico baciza Nuguhanahana makuru vy'umwihariko ajanye no kugara ibibanza vyose bihuriramo abanywa urumogi vyongeye amareta yo kwitaho gucungerako atabiyayura mutwe vyinjizwa mu kinyegero uburyo mwe nubwo gofasha mu gukinga ko rudakwiragizwa mu bakiri bato nkuko bihanurwa na UNODEC igisata cha ONI citaho kugwanya ibiyayura mutwe hamwe n'ubwicanyi n'ubunyene duhi jambo mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago agirana no muhinga yanonoso yibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Pierre Claver Njejimana asanzwe akorera mu kigo gikurikirana abafise ingorane zo mu mutwe co mu Kamenge SNPK
Njejimana Pierre Claver ndabaramukije
amahoro neza
mbega umaze kuja mu nzira yo gufata urumogi biroroha ko wenyene ashobora gufata ingingo yo kuruheba
amabaze kurufata rugacika ingwara kugira babivemwo biragoye cyane mugabo iyo ashyizemo ishaka akarondira imfashanyo kuba ahinga babinonosoye burashobora kumufasha kugira ngo ashobore guheba ibyo bintu byayura mutwe
abo twayaze barunyoye ngo iyo hataba amasengesho nta yindi nzira byari gucamwo kugira baruhebe ivyo mubivuga kwiki nk'umuhinga
ikintu umuntu yemera cyama mese mukuri bakabireba ikabakiza haruna bandi naho babagiye muri aya masengesho bayavuyemo baca bisubiramo kubera imigwi urabagenderamwo
uwamaze kuruheba yo kwirinda gute mu mibereho yiwe kugira ntasubire kurunywa
uwamaze kubiheba ubwa mbere nuko yobanza akamenya yuko yagize ikoba kinini cyane cy'ubuzima bwiwe urumogi mu bisanzwe ruronona amagara y'umuntu aro beshi barunyoye baca baraheba n'ishure ugasanga umujyango arahuheje na cakiyumariye baraheba nakazi yo kwishima ubwa mbere n'ambere yuko yagize igikoba gihambaye cyane yaraheje iyo gerageza kwirinda bya bindi byo byaratumye ubwa mbere atangwa kurufata abariko arazitira akirinda icyo kintu cyose cyotuma asubira kwiyumvira gwaruka mu byo yahevye
haheze imisi hari ntureka mu gihugu bigatuma gwaruka runywa ibiyayura mutwe nk'urumogi nta umenga ni nyishu y'ibibazo bafise mu buzima mbega ni gute bo vyifatamo kugira ntibashike kurugo rugero
gufata ibiyayura mutwe atari inyishu na gatoyi y'ibibazo umuntu abarimo tuvuze ibiyayura mutwe sukuva urumogi gusa hari n'inzoga nyinshi haro nibindi byarira mutwe by'ubwoko byishi za kokayine za heroine ni byishi ntabwo ari nyishu beshi bari ihenda umuntu ugira ngo arengere ingorane arimo no kubanza akazitahura mu buzima ama hariho byiza kandi hakabamo bibi kandi byose ni vyama bimeze nabi byose umwanya kugenda birahera bukebuke ubuzima burashobora kuba bubi no musi ejo bukaba bumeze neza
njeje imana Pierre Claver ndabashimiye
naje ndabashimiye cyane
Ah Harakoze Haisali Liane ina mahoro kurayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza indirimbo Saba Sadi ya Cedric Bangi batazira Ronaldo Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guheba urumogi gwaruka bimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Nize ngwara zitegwa no kunwa urumogi.
Abantu bari n'urumogi haro biyibagira nibasubire koga bakirirwa mu mucafu ugasanga atewe n'ingwara y'umucafu. Arashobora kugwara ingwara y'igitunu kwerike. Urumva araja muri ivyo akacareka gufungura akaguma ari vya anwa ahatemberera nabandi ababatembereye harumwe kigwayo ugasanga aracanduye n'ingwara n'ingoga. Ashobora kugwara ingwara ya sida kuko gwarumogi itera bakoresheje inshinge ashobora kugwara ingwara zo mu mutwe kuko gwarumogi kwaduze mu mutwe mu bwonko bwiwe.
Mbaza ndakwishura.
Kweriki y'umuntu anyura umogi bimigora cyane kuruheba ngo aguma yumve ibintu bimusuka kunyura umogi bitegwa niki?
Ararunyotegwa. Ni nka kujya twovuga babantu babakunda akayoga usanga ku mugoroba ntibimukundira yuko ashobora gusinzira atanyuye agacupa kamwe canke tubiri. Mu kirimi cy'Igifaransa bacita dependance. Nubwo urumogi nuko nyene ararushaka ararunyotegwa kuko rumutuma amererwa neza nkuko abivuga wewe.
Gwaruka nimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Muganga nagomba kumenya igituma kenshi umuntu anyoye urumogi ashobora kwiga cyane gusumba uko yoba atarukonsome kandi akabitora gose.
Ihibambewe ivyo nukubesha ahubwo ivyigwa bitandukanye byarekanye yuko urumogi rusinzikaza ubwonko bere bigatuma abantu bibagira batagishobora gukora nkuko vyategerezwa. Banyeshure mu rufata ntimushishikare muri muntumbero bizoshobora gutuma mu myaka iri imbere ataco mwimarira.
Mbaza ndakwishura.
Keshi abantu banuno mu gusanga abantu barinda cyane kugyatagira kimwe bihangane ngwe umotorite ari imbere yawe udashobora kumutinya no munyifato mu ngendo zose bisa nawe wawe ko ararasa ntutinya uragenda nkuko umenga ni uri kurarasa nta kintu na kimwe ushobora gutinya.
Ikwa kundi rutuma umuntu yibagiza ivyo arimo ntabariwe ntabari wa wundi ugasanga mbere na bamwe bamwe biratumye bacika ibikoko kuko bitabavuye ko ariyo ngaruka yigora umugi yanyoye ruri kuribonekeza ku mubiri wiwe.
Ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika. Nubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Muganga nashaka kubaza mumbwire ibimenyetso nka bibiri byo babituma woshobora kumenya umuntu anwa urumogi.
Mu ntango ibimenyetso ntibiboneka kuko anwaruke kuko abatarabimenyera. Rero abo bibana ba mbere nibo babibona kuko barabona ko ahinduka munyifato rimwe na rimwe ugasanga arinjiye mu nzu yahora baramutsa akarengana nk'uko umengo n'igisuma cinjiye mu nzu. Wundi munsi bakabona ko atanguye kuzariba ivyo mu nzu arabagurisha utwo bambaye kuri bo kugira bashobore kuronka ngo rumugi. Eka buhoro buhoro umuntu agenda arabona mu mibereho y'uwo babana yuko hari ikintu cahindutse mu nyuma agaheza akabona yuko biva kurumogi afata.
Mbaza ndakwishura.
Muganga nashaka kubabaza
kubera iki murya muti wo gusinziriza abantu bita anesthesie harimo urumogi kandi ugo rumogi nturugire ingaruka mbi ku muntu tandukaniro riri hagati n'urumogi abandi ba jeune banywa bagacaba bamerwa nabi mu mutwe
barasinziriza abantu kugira babakore baheze babavure muri ubwo buryo rero urya muti bakoresha n'umuti uwemewe ishamwe impunza makungu itahamagara y'abantu urya muti bakoresha nivyo urashobora gusinzikaza amagara y'uwo aronse iyo bamuhaye ku rugero ari gwinshi rumusinzikariza ubuzima ariko abaganga babari hafi babazi urugero bamuteye n'ukuntu bagenda baragabanura kugira baheze bamugarukane mu buzima naho rero bitandukaniye nabwo ari umugiye abantu bose banwa
mbaza ndakwishura
Muganga nashaka kubaza mbega urumogi goba kwica kwica yazigeye kingana gute
Ego cyane urumogi rurica bivuye n'ukuntu umuntu arufashe n'uruhe bwoko gurumogi ari karafata kandi n'ukuntu yabyiteye nta muntu avuga ati arunyoye imyaka 5 azopfa après imyaka 5 ahubwo ukuntu runwa nivyo bizo gusinzikariza ubuzima nivyo bisho gutuma mihitana ubuzima bwawe
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo sabasazi ka Cedric Bangi batazira Ronaldo Jambo abanywanyi bacu Deo Gracias abigitega ikibimba yatwandikiye avuga aruha umutwe akaruha cyane no kwizosi abaza ko bivugwa reka duha kanya muganga Anita Munyana atwishurire Deo Gracias
kumene ku mutwe ukongera ukaruha cyane kwizosi biva kuri byinshi ubwa mbere no kubaza bega akazi kawe ka misi yose nakahe woba ukora umwanya munini imbere ya vya vyuma bita ama ordinateur mbega wicara gute mbega bimazikingana gute ubifise rero nyarukira kwa muganga umunane n'umuganga amenye neza igikusindikaje
Uyundi atwandikiye ni Simioni aba mu ntara ya Karusi akabaza ati umuntu aribwa mu kibuno riva kuki araronka umuti muganga Anita bishurire Simioni nawe
Simioni kuribwa mu kibuno biterwa na vyinshi ubwa mbere birakenewe yuko umuganga agusuzuma akaraba neza kibuno chawe yuko byose bimeze neza abonye n'ingwara ufise araheza akakuronsa imiti kugira ukire neza
Turashimiye abanywanyi bacu nabo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza kugace bikubwiye iki ahubwo arukaru tanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti usaba Imana ukanuye maremare ikaguha ibiyamena bikubwiye iki
Ibyo bisigura yuko iyo usabye ikintu wihuta utitonze ukagomba yuko ukibonanye nubwo nubwo unyarutsa ushoye kuronka ikikwica
bikubwiye iki
Atwa kuvuga twidoga mitima ati mana yaratwibagiye ugacusanga wabigize ukutariko na Imana igaciguha ibikumena amaso
bikubwiye iki
Nibaza yuko nkaba bashatse kuvuga yuko usavye witonze urarindira inyishikaze
Arabitoye
Nshimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no guheba urumogi nshimiye Kaisa Liliane na Mahoro yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kirumugwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubunga bunga magara kwijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri 68 319 151 canke kuri 75 194 771. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Ala Eve Irankunda, ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.